ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karungi, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abadepite bo mu Bwongereza barasubukura imirimo y'inteko kuri uyu wa mbere batora umushinga w'itegeko ryo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda. Ishyirahamwe mpuzamahanga rya basketball FIBA ryahagaritse by'agateganyo ishyirahamwe FEBABU ryo mu Burundi.
Byababaje gose, babaje ntubwira nuko twoshikiza umubaro dufise, tugiye kwibagira basketball mu Burundi. Tuyibagijwe n'abategetsi bayikina canke abategetsi bayikunda.
Umwe mu bakunzi ba basketball mu Burundi, hashize umwaka umwe muri Sudani hadutse intambara yatumye abaturage bagera kuri 1.8 million n'igice bava mu byabo. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Bwira ku makuru avuga rya ntindo kwise ndikumwe na Diane nini na hazwe.
Reka makuru yacu tuyahere kuyagezweho igani no kwisi duhereye hakujya muri Republika Demokarasi ya Kongo, aho abantu bagera kuri 12 bahitanywe n'ibisigarira vy'umusozi wasenyuwe n'imvura nyinshi. Umusozi wasenyutse ni uwo muri commune yitwa Dibaya Lubwe iri mu ntara ya Kwilu yo mu manuko bushira uburengero bwa Kongo. Abategetsi b'ico gihugu batanze no makuru bavuze ko bakirondera abarenga 50 bari mu ruzi rwitwa Kasayi igihe umusozi wabahinukira ko ku mutaga wo kwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye. Abari muri urwo ruzi barimwo abari ko baramesura n'abari mu bwato. Felicien Kiwai atwara ivyimfata kibanza intara ya Kwilu yavuze ko bari ko bakora iyo bwabaye kugira ngo ahari abo barenga 50 hamenyekane. Yatangaje ko amahigwe yuko baba bagihemuka ari make cyane. Ku rundi ruhande, amashyirahamwe yigenga akavuga ko abarenga 60 aribo bataramenyekana irengero ryabo. Aba bemeza ko uwo musozi hari n'abandi bari mu isoko wahitanye nibatomoye, ariko niba ibiharuro batanze bivanze iby'abahitanywe n'ibisigarira by'uwo musozi bari mu ruzi nabo bavuga ko bari mu isoko. Inyubako mbi n'amabarabara mabi muri Republika Demokarasi ya Kongo birakoze gushira mu bibazo abanyagihugu bico gihugu cane cane igihe haba haguye imvura nyinshi. Tuva muri Kongo duce tugenda muri Sudani, aho Amerika igiye gutanga imfashanyo igera ku 100,000,000 z'amadolari. Iturukanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ritangaza no makuru rivuga ko ryabonye itangazo ry'ikigo cya Amerika kijejwe iterambere USAID. Muri iryo tangazo Reuters yabonye ritaraja ku mugaragaro, Samantha Power atwara USAID avuga ko imfashanyo shasha ya Amerika igamije gufasha mu by'imfungurwa, kuronsa abanyagihugu imiti n'ibindi bikoresho vya nkenerwa. Samantha Power agasaba n'ibindi bihugu kugarukira kuri Sudani yemeza ko iri mu kaga. USAID isaba kandi impande z'abasirikare barwanira ubutegetsi muri ico gihugu ca Sudani korohereza abagira neza bashira imfashanyo abanyagihugu ba Sudani, bagatanga agahengwe kugira ngo abanyagihugu ba Sudani batezurigwe kandi ntibicwe na kigoyi. Uno musi ku wa mbere mwomenya ko umwaka urumanye neza Sudani yinjiye mu ntambara, impande zirwana zagirizanya ivyaha vy'intambara n'uruhara mwicwa ry'abanyagihugu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bamaze kurwa muri iyo ntambara. Iran igabisha Israel na Amerika ko vyohirahira bikihura ku bitero bitari bwa kabeho yagavye ku butaka bwa Israel ku munsi wa gatandatu ingaruka zizomurengera. Igisirikare ca Israel kivuga ko Iran yayiteye ikoresheje indege z'intambara zitagira abadereva arizo drone 170, ibisasu vya missile izo mu bwoko bwa ballistic 120 n'ibisasu birungi kwa biciye mu mazi 30. Iran ivuga ko ari nkamwe Israel itokwihura atabindi bitero itegekanya kugaba. Lieutenant Colonel Peter Lerner avugira igisirikare cha Israel yasiguye ko batemera ivyavuzwe na Irani, agira ati ntitwemera ivyo bavuze. Muri iki gitondo honyene abagwanyi ba Hezbollah barashe muri Israel bari muri Liban. Ibitero vyo kuwa gatandatu nivyo vya mbere bibaye ku mugaragaro hagati ya Irani na Israel, ibihugu bimaze igihe bidacana uwaka. Israel yemeza ko ku bufatanye bw'incuti zayo zirimwo Amerika yashoboye kubibizamwo ibice 99 kwijana vy'ivyo bitero. Lieutenant Colonel Peter Lerner yasiguye ko atavyinshi bitero vya Iran vyononye. Mu gihe umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yahamagaje inama yihuta y'abagize leta kugira ngo bige ingene bo kwihora Iran, Amerika yatangaje ko ataruhara izogira mu bikorwa vyose Israel yokora yihora. Gusa Amerika yemeye ko yafashije Israel kuri zamwo bimwe mu bitero vya Iran. Iran ikavuga ko yateye Israel kugira ngo yihore. Kugitero yemeza ko Israel yagavye mu ntango zo ku kwezi kwa kane ku buserukizi bwayo muri Syria kigahitana abajeneral bayo babiri. Israel ntiyigeze ihakana canke ngo yemeze ano makuru. Ijwi rya Amerika makuru yacu tuyabandanirize aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imenyesha makuru vyigenga 12 vyasavye President Joe Biden azoserukira abademokrate mu matora yimirije na Donald Trump azoserukira abarepublikane kwemera guhurira mu biganiro mpaka vyo mu bimenyesha makuru. Imenyesha makuru imwe ABC, CBS, CNN, Fox, PBS, NBC, NPR na AP mwikete vyandikiye Biden na Trump vyavuze ko ibiganiro mpaka bine bibanziriza amatora ari umugenzo w'agaciro uranga Amerika kuva mu 1976. Na hivyo bimenyesha makuru atabutumire bw'ibiganiro birarungikira Joe Biden na Donald Trump vyavuze ko hageze ko abanyepolitiki batomora nimba bazokwitabira ibiganiro bitatu vy'abazokwitoza mu kibanza cha president na kimwe chama kigenewe abazokwitoza mwanya wa vice president wa Amerika. Donald Trump yahoze ari president wa Amerika abicije kubajejwe ukwiyamamaza kwiwe mu ndwi iheze yavuze ko yipfuza kuja mu kiganiro mpaka kibanziriza amatora atitaye ku mwanya acobera ko naho cobera kubw'abajejwe imyiyamamazo ya Trump. Umwanya mwiza wo gukora ivyo biganiro n'ubu abajejwe vy'imyiyamamazo ya president Joe Biden base kugira ico bavuga ku ikete g'imenyesha makuru bisaba ibiganiro mpaka hagati y'abazokwitoza amatora y'ino mwaka. Mu kwezi kwa gatatu Joe Biden yishuye ariko amenyesha makuru bamubajije niba azokwemera guharira mu kiganiro mpaka na Donald Trump ko bizovana ninge nari ko aritwara. Iturukanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP rivuga ko mu kiganiro mpaka ca mbere cabaye hagati ya Biden na Trump, Biden yababajwe na Trump yamwatse ijambo avuga ati urashobora kukazibira.
Urakoze Diane nini ndahazwe mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 104.3 93.3 mu Rwanda, mu Burundi ni 10.5 ya shortwave ku metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abadepite bo mu Bwongereza barasubukura imirimo y'inteko kuri uwa mbere batura umushinga w'itegeko ryo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda. Uwo mushinga w'itegeko wakomeje gusubizwa inyuma kuva watangazwa mu mwaka wa 2022. Ababikurikiranira hafi barahamya ko uyu mushinga ushobora gutorwa. Ibyo bibaye mu gihe amakuru atangazwa n'ibinyamakuru byo mu Bwongereza avuga ko hari ibindi bihugu byasabwe kwa kiri impunzi n'abimukira bangiwe kuguma mu Bwongereza. Umushinga wo kubohereza mu Rwanda nuramuka utunganye neza, ibyo bihugu ni Cote d'Ivoire, Armenia na Costa Rica, bimwe mu bihugu byo muri Afurika byasabwe kubakira byaranze. Ibyo ni Gambia, Maroc, Namibia na Tunisia. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ry'abakozi rivuga ko uyu mugambi udahwitse kandi ko uzaburizwamo iryo shyaka niramuka ritsinze amatora rusange ategerejwe mu mpera z'uyu mwaka. Radio Ijwi ry'Amerika. Hashize umwaka muri Sudani hadutse intambara hagati y'ingabo za leta ziyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan n'umutwe witwara gisirikare RSF wa General Mohamed Hamdan Dagalo bakunze kwita Remeti. Kugeza ubu nta kimenyetso cyerekana ko abashyamiranye bazumvikana bagashyira intwaro hasi. Imirwano yaje gukwirakwira mu bindi bice bitandukanye by'igihugu birimo n'intambara intara ya Darfur iri mu burengerazuba bw'igihugu Hemetia komokamo iyo ntambara imaze gutuma abaturage bagera kuri miliyoni 8 n'igice bava mu byabo Tim Harris ishimwe mu nkuru kubashoboye kuva muri Darfur bagahungira muri Uganda
mu gihe aba ba general bo ku rwego rwo hejuru bananiwe kumvikana imiryango y'abanyasudan niyo yakomeje guhababarira abatarapfuye barahunze bahungira mu tundi duce tw'igihugu hagati abandi bahungira mu bihugu bituranye cyane cyane Chad umwe mu mamiliyoni menshi y'abaturage bagizwe ingaruka n'intambara ni Mohamed El Badri impirimbanyi akaba n'umunyamategeko uyu mugabo we yahungiye muri Uganda n'umuryango we bavuye i Darfur
ثانيا كزون ناشط في مجال حقوق الإنسان قررت أن أطلع من جنوب دارفور أو من دارفور
نيميري مباني يغرين غنزرا بغا مونو نايسي موكو فم مجيب فيا دارفور نموري دارفور موري وسانج كو هفا جاري بيقوي جاني كو كون همو دو كزاري زيهاري وريتي زبا سريكاري بحانغاني نوري كو بتنجت تقوانجي يه أهيد كو الفاشير أهو بجاري نغم ساحاني كو جرا إنيالا أريكو بجافاشي إميسي تاتو twanyuraga mu tuyira tw'ubusamo kuko imihanda minini yari irimo abajura kandi hari n'imirwano umunsi wakurikiyeho twagiye mu majyaruguru ya Sudani nyuma tujya ku cyambu cya Sudani aho twari dukeneye kubona impapuro zadufasha kujya hanze y'igihugu twahagumye iminsi 10 kugeza tubonye impapuro z'inzira nuko tujya muri Eritrea tunyuze Kasala Gwaru rugendo rurerure cyane kandi rugoye byadufashe amezi 2 kugira ngo tugere i Kampala
Zahila Ali no mugore wa Mohamed El Badri nawe afite uko asobanura inzira ndende banyuzemo mbere yuko bagera i Kampala muri Uganda
wakana jeshi bikusudira tikaza bitakidama message fakana tabgazaye
umuhanda warugoye cyane n'ubutayo kuzuye mukunguko twari dufite ubwoba kandi ko nta hantu ho kuruhukira hari hari ibyo kurya nabyo byari cyantabyo twari dufite biswi gusa ubundi tugakambika mu butayo Umwana wanjye w'umukobwa ubarwaye indwara y'amaso kubera umukungugu. Kugeza tugeze i Kampala ntabwo twemeraga ko bishoboka. Kubera ubukana bw'iterabwoba, ubwoba n'ibindi bikomeye twabonye i Darfur cyane cyane nyuma y'amezi 6 y'intambara. Amafaranga hafi ya yose twari dufite yari yashiriyeho. Aho i Kampala naho turababaye kuko nta bufasha. Dufite amafaranga twasigaranye make twavanye muri Sudani. Biratugora kubona amazi n'amashanyarazi. Amazi ahari ntabwo ari meza umuntu yakoresha. Ukodesha birahenze yewe n'amafaranga y'amashuri y'abana
kuva intambara itangiye muri Sudani ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kane muri 2023 yahitanye ubuzima bw'abarirwa mu bihumbi ikura mu byabo abagera kuri miliyoni 8 n'igice uretse ingaruka z'intambara zirimo kubura ubuzima no guhatira abantu guhunga yasenye ibikorwa remezo n'ubundi bitari ku rwego rushimishije
urakoze Tim Harris ishimwe nongera ku ntangiriro z'uyu mwaka umushinjacyaha mukuru wa CPI Karim Khan yitabye inteko y'umuryango w'abibumbye w'ONU ishinzwe umutekano ku isi kugira ngo ayisobanurire aho anketize zigeze muri Darfur yabwiye ONU ati mperiye ku kazi k'ibiro byanjye ndahamya ntashidikanya ko impande zombi ingabo za leta ya Sudan na RSF n'indi mitwe ibashamikiyeho barimo bakora muri Darfur ibyaha biteganywa n'amasezerano y'i Roma ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi hatangijwe gahunda yo gutanga inyigisho zo gukunda igihugu no gutegura amatora ateganjwe mu mwaka wa 2025. President Evariste Ndayishimiye yatangaje ko arifuza bose kuziyamamaza kandi babyemerewe n'amategeko bazabikora. Ibyo bikorwa byabire mu murwa mukuru wa politiki Gitega kuri stade Ngoma. Pierre Claver Niyonkuru.
Vyitabiriwe n'abategetsi b'u Burundi guhera ku mukuru w'igihugu, abashinga amateka, umuhuza w'abarundi, abashikiranganji, babura matari na bamusantere b'igihugu cyose, abarongoye imigambwe yemewe mu Burundi, abagize inzego z'umutekano, abaseruka ibihugu byabo n'ugwaruka. Abanyagihugu ku giti cyabo ntibatumiwe. Prosper Ntagwamiye arongoye umugwi w'igihugu wigengujejwe amatora seni yamenyeshe ko bari ku kivi kandi ko ibikorwa bigenda neza. Yemereye umukuru w'igihugu yamushinze ayo mabanga kome nabo basangiye akazi biteguye gukorera hamwe kandi bafatanye mu nda mu ntomero gutegura amatora atagira kanenge.
Twaremanze ko tuzotunganya amatora ataho duhengamiye. N'ubu turasubiye kuvyemerera abarundi bose na cane cane abariko baritegura kuzoja mwiganwa kumugwiseni uzotunganiriza bose atakuraba munzi ataka mwana wa mama ata mwana n'ikinono.
Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimiye abagize seni aho bagejeje igikorwa. President Ndayishimiye yaciye hamagarira abarundi kuzitabira amatora mu mwaka wa 2025 umutima uri hamwe.
Inzego z'igihugu zizohagarara ataho zihengamiye na cyane cyane mu bijyanye no kwiyamamaza. Abitoza bose n'imigambwe yose bazofatwa kumwe na cyane cyane mu bijyanye no gushobora kugira ijambo mu bimenyesha makuru. Umwe w'igihugu wese yifuza kuzohiranwa kandi abirekuriwe n'amategeko azoba afise uburenganzira bwo gushobora kwiyandikisha mu bitoza kandi azokwiyamamaza mu mwidegenzo.
Kefa Nibizi arongwe mugambwe ko debu yari yitabira ivyo biganiro arashima ico gikorwa ca seni amenyesha ariko ko atacizere ko agiye kwa amatora meza.
Ivyo kandi bibaye mu gihe haraye hemejwe itegeko rigenga amatora abatari bakemanye politike twavuze yuko ari itegeko rikumira. Iyo rero umuntu amaze kuba ari imbere y'ibintu nk'ivyo biza bisubiza inyuma demokarasi nawe araheza akitunganya akaraba ingene yozibira ivyo bintu vyose bigomba guhagarika demokarasi iba mu mwidegenzo.
Kuri bamwe mu gwaruka bahungiye mu Rwanda aho umukuru w'igihugu abizeza amatora meza nabo nta cizere namba bafise. Uwo numwe muri ugo gwaruka yahunze mu mwaka wa 2015 afise imyaka 28.
Gihera mande biheze hari citwa amatora ariko bivuze ko ina amatora yo ya demokarasi aheruka kuba mu Burundi aheruka kuba mu 2005. Amatora yaraheze barazi ngene bayiteguye ibiharuro barazi ngene bazobyandika rero bareka kubesha abanyagihugu ahubwo abanyagihugu bareka no kubaruhisha bagaraje gutora. Ku bwanje bo programme ati turabandanije kuko turazi bizovamo n'ibijya nyine bimaze imyaka bivamo ntabwo ameye ari umuvugizi wa leta ibyo baravuga turabitsa ni yo uvuga iki gishasha yo havari aba umuntu aje hagati impande zibiri gute
mu gihe muri kahise ku Burundi iyo himirije amatora haduka ibihuha byinshi n'inyigisho zicanisha mu Barundi. President Ndayishimiye aragabisha bo bose bafise imigambi nk'iyo mibi.
Iyo hageze amatora ari amajamba abantu batangura kuzana bagatangura kwitana amazina y'ibikoko bamenye yuko uwita umuntu igikoko bihanwa n'amategeko. Hari habanza na majambo abantu bavuga bati wagereranywa n'iki wagereranywa n'iki ibyo ntibatezwe bato abama bariko barazana ibihuha ngo barukoti rwagashinge ngo gukura amenyo ibyo byose ababigira ndamanye ndabagabisha.
Ayo matora y'umwaka wa 2025 nayo abashinga amateka bakenguza amateka abahanuzi b'amakomine be n'abarongoye imitumba. Inyuma y'ayo matora y'umwaka wa 2025 hazoca hakurikira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ishyiramwe mpuzamahanga rya basketball FIBA ryahagaritse by'agateganyo ishyirahamwe FEBAB ryo mu Burundi. Icyemezo cyafashwe mu cyumweru gishize, FEBAB iregwa kuba yarabujije ikipe Dinamo kubahiriza amategeko agenga irushanwa rya Basketball Africa League. Ndezirihatungimana.
Umunyamabanga mukuru wa FIBA Andreas Zagirkis kwigenekeza rya 12 za kuno kwezi niyo yandikira Jean Paul Manirakiza amumenyesha ko ishyirahamwe rya basketball mu Burundi FEBAB arongoye rihagaritswe vyimfata kibanza. FIBA yibukije Manirakiza ko kugenekeza rya 9 kwezi kwa gatatu ko yabandikiye abasaba ko umugwi wa Dinamo wari waserukiye Burundi mu nkino za bal uwo kina utambaye Visit Rwanda ku myambaro yabo, ikete ryasaba kandi umugwi wa Dinamo kudakina mu gihe ivyo FEBAB yasavye bitokwemegwa. Ni nako vyagenze gushika umugwi wa Dinamo ukuwe muri ayo mahiganwa. FIBA yagiriza FEBAB guca kubiri n'amategeko agenga abanyamuryango b'iryo shirahamwe, ikanacafuza ishusho rya basketball muri rusangi. FEBAB isabwa kwisigura imbere y'itariki 23 za kuno kwezi kuri ivyo vyose yagirizwa abakunzi ba basketball mu Burundi agashavu ni kenshi. Basaba Manirakiza Jean Paul gutanga imihoho canke atabikoze agasezeregwa mu mabanga yiwe yo kurongora FEBAB ngo kuko niwe ntandaro ya vyose.
Bakuru b'imigwi bashamwe uburyo ariko abarongoye inkino ubona ko babijamwe kugira baronke amaronko ntacu bakoze, urumva birababaje kandi byaragaragara. Ahubwo dusenge ntibaducira inkoni ndende rero bitubera isomo kugira abo tuzozeza amabanga mu mafederasiyo mashiramo y'inkino bora abantu bo babishoboye.
Ibintu birababaje, birababaje gose, birababaje. Ntugira nuko twoshikiza umubare dufise tugiye kwibagira basketball mu Burundi tuyibagijwe n'abatigeze bayikina canke abatigeze bayikunda. Imana niturarukire ariko tukizera yuko abarongoye iki gihugu cyo kibazo bogihagurukira na cyane cyane bahagegeze bakaraba kuyo umuntu atwara federasiyo basketball yokombozwa nabo basanzwe bakorana maze bagashira imbere inyungu z'umukinnyi wa basketball ikaminyungu z'igihugu.
Kuva Dinamo isezerewe mu mahiganwa ya bal, inkurikizi kuri basketball ni nyinshi cyane kubera abakinnyi batinya kumara igihe kinini badakina kubera ibihano bishobora gufatirwa u Burundi, harimo kumara imyaka 5 atamugwi witabiriye amahiganwa mpuzamakungu. Benshi muri bo bariko baje mu bindi bihugu. Abakenyi batatu ba Dinamo baramaze kuyivamwo berekeza mu higanwa ry'u Rwanda. Abo ni Otobo Israel yagiye mu mugwe APR, Nijimbere Gilbert yasinyiye umugwi wa Kepler, Bero Nkanira yagiye mu mugwe Orion na David Deng yagiye mu mugwi wa Show Sport muri Congo. Kuri abo bakinyi hiyongera kumenyereza wabo Olivier Ndayiragije amenyereza muri kino gihe Titans aho mu Rwanda nyene. Uwundi mugwi watakaje abakenyi benshi bagiye muri Congo n'Urunani. Abo ni Landry Ndikumana, Eric Zigenza w'Urunani, Clark Dushime, Michel Bwanga, Mamadou Diome na Ereng bagiye gukina mu mugwi wa Ami Beka. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'uno mwaka ririko risa n'irigera ku musozo. Ku ndwi ya 27 Vitaro yatsinze Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa, cyabonetse mu gice cya kabiri cy'urukino cinjijwe na Alphane Bigirimana kuri penalty. Benjamin Kaze icegera cy'umumenyereza wa Vitaro arashimira Imana kubona batahukanye amanota 3 mu rukino rutaboroheye na gato.
Match yarigoye bagize amahirwe gusa turaronka iyo penalty. Mugabo match yarikomeye urabona ko na amakazi twagiye turaronka ntitwagiye turakonkretiza mu minota ya mbere. Mugabo deze mita urabona ko hariho match yarigoye tutatubagira izo mana.
Mu gihe hasigaye inkino zitatu ngo ihiganwa rirangire, Vitaro isumbya Flambeau du Centre ya kabiri amanota 8. Mu rukino rwo kundwa ya 28 Vitaro ikeneye inota rimwe gusa kugira itware igikombe canke itari ronse Flambeau igatsindwa, naho nyene izo bitwaye igikombe cy'ihiganwa ry'uno mwaka. Ndezirihatungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda imikino ibanza ya kimwe cya kabiri kirangiza mu guharanira igikombe cy'amahoro izaba kuri uyu wa kabiri no kuwa gatatu. Jean Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru urugamba rwo guhatanira igikombe cy'amahoro rugeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ejo kuwa kabiri kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo, ikipe ya Police FC izahura na Gasogi United mu mukino ubanza. Police FC iri ku gitutu gikomeye kuko ihagaze nabi muri shampiyona, aho iri ku mwanya wa gatanu irushwa n'ikipe ya mbere APR FC amanota 20. Abakunzi ba ruhago mu Rwanda bafite amatsiko yo kureba niba Gasogi United iherutse gusezerera muri championnat ikagaruka hadashize n'icyumweru ishobora gusezerera Police FC nk'uko yakuyemo APR FC muri kimwe cy'akane kirangiza. Ejo bundi kwa gatatu Rayon Sports izakina na Bugesera FC kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo. Rayon Sports nta handi giteza amakiriro usibye ku gikombe cy'amahoro kuko muri championnat yamaze gukura ya maso. Bugesera FC yo iri hagati y'urupfu n'umupfumu kuko iri ku mwanya wa 15 ari nabanziriza wa nyuma muri championnat ikaba ifite ibyago byinshi byo kumanuka ijya mu kiciro cya kabiri. Imikino yo kwishyura muri intera kimwe cya kabiri kirangiza mu guhatana igikombe cy'amahoro iteganyijwe kwa kabiri cy'umweru gitaha. Tunyarukiye mu mukino wa netball ikigo cy'urwego rw'igororero mu Rwanda kigiye gutangiza ikipe. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wa netball mu Rwanda Jean Pierre Habimana avuga ko iki gikorwa kiri muri gahunda yo gushishikariza ibigo bitandukanye kwitabira uyu mukino utarashinga imizi mu Rwanda.
Navuga yuko hari ikipe ya APR, ikipe ya APR yo yamaze no gutangira irakina mu minsi ishize niyo yegukanye igikombe cy'amahoro. Nkaba navuga rero yuko turimo tuganira na ikigo cya Rwanda Revenue kugira ngo kibe cyashyiraho ikipe yabo ndetse n'urwego rwa polisi narwo rukaba rwashyiraho ikipe, ariko by'umwihariko urwego rw'amagereza narwo. Nibyo navuga ko turi mu biganiro byiza bishobora kuzatanga ikipe ishobora kuzabaza yiyongera kuri ayo makipe asanzwe.
Jean Pierre Habimana aradusobanurira mu ncamake yuko netball ikinwa.
Navuga yuko ari umukino ukinwa n'abantu barindwi mu kibuga, ariko hakaba hashobora kwiyongeraho abandi batanu b'abasimbura bagenda basimburana nabo ngabo mu kibuga. Akaba ari umukino ufite abantu babiri bashobora gutsinda, nibo bonyine bashobora gutsinda, ntabwo ari umukino uwo ari we wese ushobora kumanuka nk'uko dusanzwe tubimenyereye mu mukino wa football. Umudefenseri ashobora kuza agatsinda cyangwa se ukinamo hagati, oya siko biri muri netball. Muri netball bifite abagomba gutsinda, kandi niba baguhereje umupira akaguru banje hasi usibye kandi utereka hasi ntabwo ushobora kugashingura utaratangwa umupira. Ni ukuvuga ngo rero ni umukino uryoshye ku bamaze kuwumenyera, ariko nanone ushobora kuba urujijo ku batarawumenyera, ariko iyo wamaze kuwinjiramo ukawukurikirana inshuro ebyiri eshatu usanga hari umukino uryoshye.
Mu marushanwa ateganyijwe mu minsi ya vuba mu mukino wa netball harimo irushanwa ryo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi rizabera mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Jean Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: mu mahanga hava inka ntihava abantu. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Tangi jambo mubanya gihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana
gusa nibyo byayiranze nibiri imbere nankeka twizere ko izarushiriza radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio Ijwi rya Amerika